Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwongeye kwirirwa neza, ni Thomas Kamirindi wongeye kubasuhuza kandi mbahe ikaze muri aya makuru. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mu Burundi nyine abashinzwe umutekano basatse ingo z'uwahoze ari ministri w'intebe Alain Guillaume Bunyoni.
Bishobora kubamo amayira abiri, imwe ushobora gusanga koko buba bahereye ku mukuru bakabandanya canke naho ugasanga ni bihangange biriko bipfa ubutegetsi.
Uyu ni umunyamategeko Maître Dieudonné Bashirayishize. Muri Sudani, imirwano hagati y'abasirikare ba leta n'umutwe witwara gisirikare imaze guhitana abasivile bagera ku ijana. Abantu bitwaje imbunda bisha abaturage barenga 30 mu majyaruguru ya Nigeria. Muri Nigeria kandi abakozi bo ku bibuga by'indege bahagaritse akazi bajya mu myigaragambyo. Muze rero ku ntimutangwe n'aya makuru, nako amakuru arambuye nyine mu kanya gato cyane. Nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi. Amakuru yo muri Nigeria nuko abantu bitwaje imbunda bisha abaturage 33 mu majyaruguru y'igihugu. Ni inkuru twateguriwe na Oriane Itangishaka.
Ababibonye bavuga ko abantu bari bitwaje ibigwanisho bikomakomeye bateye ikigwati cya Runji mu gacimbiri ka Zongon Kataf igihe abanyagihugu bari baryamye batangura kurasa. Abo bantu baciye baturira icyo kigwati imbere y'uko abajejwe umutekano bashika gutabara. Umwe mu bategetsi yatangaje ko igitigiri cy'abasize ubuzima muri leta ya Kaduna kimaze gushika kuri 33 mu gihe amazu arenga kuri 40 yaturiwe. Francis Sani, umuyobozi wako gacimbiri, yavuze ko abitavye Imana bamaze gufubwa mu gihe abarusinze ku icumu bariko baravugwa. Nta mugwi uratangaza ko ariwe wakoze icyo gitero, ariko abanyagihugu bavuga ko abagizi ba nabi bitwaje ibigwanisho bazwi nk'ababandi aribo bodomwa ku rutoki. Abo babandi nibo baheruka gukora igitero nk'ico haciye iminsi 3 aho bagandaguye abantu 8 mu kigwati kiri hafi yaho. Buramatari wa Kaduna Nasir R. Rufai yavuze ko icyo gitero kitagira insiguro kandi kidashobora kwemerwa. Umuvugizi w'igipolisi Mohamed Jalige yabwiye Ijwi rya Amerika ko abategetsi bariko barakora amatohoza, ariko ntiyatomoye urugero rw'ivyononekaye.
Tugume muri Nigeria. Abagenzi ibihumbi baheze ku bibuga by'indege uyu munsi ku wa mbere. Impamvu ni ukubera ko abakozi babyo batangiye imyigaragambyo y'iminsi 2 barasaba gufatwa neza. Fidele Niyonga baratubwira ibindi.
Iyo ngingo yo guhagarika imirimo yabo yatanguye yatumye uruja n'uruza rw'indege ruhagarikwa mu gihe abakora mu gisata c'indege baziriye amayira agana ku bibuga by'indege bikomakomeye mu gisagara cya Lagos n'umugwa mukuru wa politiki Abuja. Kugarariza akazi biraba kenshi mu gisata c'indege zitwara abantu n'ibintu muri Nigeria. Abakozi bavuga ko bafashwe nabi ni mu gihe amashyirahamwe y'indege zitwara abantu n'ibintu ahanganye n'ibibazo bijanye n'ibura ry'ibitoro hamwe no gukorera ku ruhombo. Bubaye ubugira kabiri haba ihagarikwa ry'akazi ku bakozi bo ku bibuga by'indege muri uyu mwaka. Ingingo y'uyu munsi yo guhagarika akazi ku wa mbere ifashwe inyuma twigoro twabajejwe amategeko agenga indege zitwara abantu n'ibintu bananiwe guhoyahoya abakozi mu gisagara cya Abuja. Abategetsi bajejwe indege zitwara abantu n'ibintu bahanuye abagira ingendo gutegekanya iyindi migambi kugira baronke indege zibatwara. Urunani rw'abakozi bo ku bibuga by'indege rwamenyesheje ko ikiringo cyo kugarariza akazi gishobora kongerezwa mu gihe abategetsi batoshira mu ngiro ibyo abakozi basaba.
Radio Ijwi rya Amerika. Noneho tujye muri Sudani. Imirwano hagati y'abasirikare ba leta n'umutwe witwara gisirikare imaze guhitana abasivili 97, nibyo Oriane Itangishaka tubwira.
Iyo ngwano yabaye ku munsi wa 6 hagati y'inteko za leta zirongowe n'umukuru w'intwazangabo General Abdel Fattah Burhan hamwe n'abagwanyi b'umugwi wiyise Rapid Support Forces urongowe na General Mohamed Hamdan Dagalo. Abo basirikare babiri barakoranye muri kudeta yo mu mwaka wa 2021 yakuyeho leta mfata kibanza yari yashizweho mu ntumbero yo kugarukana intwaro ya demokarasi muri icyo gihugu. Ikinyamakuru Reuters gitangaza ko abantu 365 bamaze gukomereka muri iyo ntambara, ariko ibindi binyamakuru byo bivuga ko abakomeretse bamaze gushika ku 600. Umuvugizi w'umunyamabanga mukuru wa ONU yasohoye itangazo rivuga ko umunyamabanga mukuru waryo Antonio Guterres yanebaguye bikomeye ubwicanyi burimwo ubwakorewe abakozi batatu bakorera ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu PAM bijejwe ikigega cy'imfungugwa mu buraruko bwa Darfur. Iryo tangazo rya ONU rivuga kandi ko Guterres asaba impande zose guhagarika intambara buno nyene.
Radio Ijwi rya Amerika. Muri Senegal, abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi ejo ku cyumweru bibumbiye hamwe mu rugaga rugamije kurwanya manda ya gatatu ya President Macky Sall. Inkuru mugezweho na Fidel Niyongabo.
Amezi 10 mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu Gorunani, mu itangazo rwasavye President Sall kubahiriza ibwirizwa nshingiro no kwirinda gusubira kwitoza mu kiringo kigira gatatu ruvuga ko giciye kubiri n'amategeko. Macky Sall ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'2012 ntaratangaza neza imigambi yiwe, yamara yari yamirije ibivugwa ko asubiye kwitoza byaba biciye kubiri n'ibwirizwa nshingiro. Mamadou Mbodje ayoboye urunani Mouvement des Forces Vives du Sénégal F24 yatangaje ko urwo runani ruzogwanya rwivuye inyuma imigambi ya leta ihari muri Senegal yo kwigungira kw'amategeko. Yavuze ko ingingo ya mbere bazofata ari uguhamagarira abanyasenegal guhagurukira icyarimwe mu kurwanya ikiringo cya gatatu cya President Sall kitazoba cyubahirije ibwirizwa nshingiro. Ousmane Sonko, umunyapolitiki akomeye atavuga rumwe na leta, ari mu banyapolitiki batavuga rumwe na leta bitavye igikorwa cyo gutangiza urunani Mouvement des Forces Vives du Sénégal F24. Ubwo runani rusaba ko abapfunzwe ku mvo za politiki barekugwa. Icuka kibi gikomeye kimaze indwi zitari nke cibonekeza mu gihugu. Ousmane Sonko n'abamushigikiye bagiriza leta ya Senegal kuri ikikoresha inzego z'ubutungane kugira imubuze guhiganwa mu matora ategekanijwe kuba mu mwaka uza.
Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ba ministri b'ububanyi n'amahanga bo mu bihugu birindwi bikize kurusha ibindi ku isi, ibyo bita G7, kuri uyu wa mbere bashimangiye ko bashyigikiye Ukraine mu ntambara Uburusiya bwayigabyeho. Biyemeje kandi guhuza, kongera no gushyira mu bikorwa ibihano bafatira Uburusiya. Ibindi na Jeffrey Mutagoma.
Inama y'abaminisitiri b'ibihugu birindwi bikize kurusha ibindi ku isi ibera mu Buyapani yashimangiye ko Uburusiya bugomba gukura ingabo zabwo n'ibikoresho byazo muri Ukraine vuba na bwangu kandi nta mananiza. Ibyo bikubiye mu itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubuyapani. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubuyapani, Hayashi Yoshimasa, yavugiye mu nama yaganiraga ku kibazo cy'intambara Uburusiya bwashoye kuri Ukraine ko kuvuga rumwe no guhuza kw'ibihugu mu gushyira mu bikorwa ibihano bifatirwa Uburusiya ari ngombwa. Nyuma y'uko Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya atangaje mu kwezi gushize ko igihugu cye kizakoresha intwaro za kirimbuzi muri Belarusiya, kuri uyu wa mbere abaminisitiri b'ibihugu birindwi bikize kurusha ibindi ku isi bamaganye iyo mvugo, bashimangira ko imvugo mpubutsi y'Uburusiya ku byerekeye ikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi itakwihanganirwa. Uburusiya bwahoze ari kimwe mu itsinda ry'ibihugu munani bikize kurusha ibindi ku isi, ariko bwirukanywe muri iryo tsinda kubera ko bwigaruriye umwigimbakirwa wa Crimea mu 2014. Umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yavuze ko ibyo bihugu bihuriye ku kuvugana n'Ubushinwa mu rwego rwo kwemeza ko bwubahiriza ibyo rwasezeranije iryo tsinda n'isi muri rusange ko budafite gahunda yo guha Uburusiya intwaro muri intambara.
Ayo rero yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nshimiye bagenzi bacu bayatugejejeho. Ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni mudusange no kuri internet kuri wa3@, radio yacu voa@.com, kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Mukanya gato n'amakuru y'ibiyaga bigari. Aya makuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Polisi n'ibiro by'iperereza bazindutse basaka ingo z'uwahoze ari Minisitiri w'Intebe Alain Guillaume Bunyoni mu murwa mukuru w'ubukungu Bujumbura no mu ntara ya Rutana. Eloge Wilika Neza yakurikiranye iyi nkuru arayiduha ku buryo burambuye.
kuva mu gatuturuko kuri uyu wa mbere abapolisi benshi babonetse ku rugo rw'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi arengeye mu Bunyoni ruri ku musozi wa Rongero muri komine n'intara ya Rutana mu manuka bushira ubuseruko bw'u Burundi nk'uko abahababa ibwirijwe rya Amerika igihe cy'isaha imwe ya gatondo haciye haza ubutwara iperereza mu ntara ya Rutana ariko umwe na komiseri w'igipolisi muri komine baherekejwe n'umuwopeji n'abandi bapolisi benshi niko baziboneye batubariye no kuwundi muhana wiwe usanzwe uri mu gisagara cya Bujumbura vyaruko nyene uri muri karitsiye ya Gaseke buye mu manuko bungwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura abapolisi sinzi bazindukiye ku muhana w'uwo mwubahwa nk'uko bamwe mu babanyi baziganijwe rya Amerika amasoko yacu yibaza ko abaroye kuri urwo rugo naho nyene hoba harimwo abo mu biro bikuru vy'iperereza mubaje gusaka twabonyemo abantu bambaye costume bishoboka ko ari abo muri SNL iperereza yemwe n'abana babasohoye bicazwa ku ibaraza niko babonye bongeye ko none amategeko akurikijwe hari cyononywe umutahe urahari kandi nta muntu yigeza kubarwa mu Gaseke buye ni igikorwa gisanzwe cy'igipolisi mugabo muratahura ko atakaburimbo urugo rwa Bunyoni nirwo nyene rwashakwa kurusha izindi ni kumwe mu ntwazangabo zegereye umushikiranganji ajejwe umutekano yabwijwe rya Amerika mu Rutana inzu yabaye kwisakwa iri ku musozi wa Rongero mu kibanza kinini cyane kirimo n'ibuga by'inkino kiretse imfunguzo zo ku muryango mukuru w'injiriro zifiswe n'umwana umwige mahakora nta rundi rufunguzo na rumwe ya polisi basanzeho igihe bashaka kugura inzugi umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi yatanze ubutumwa kuri telefone ku izo nzugi zibomorwa umutahe uteka isakwa ry'amazuru wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi wasohowe mu ijoro ryo kuri w'Imana nk'uko amasoko yacu yabitubwiye Sylvestre Nyandwi yawusohoye yanditse impamvu ivuga ko muri ayo mazu hakekwa kuba harimwo ibifo by'amafaranga menshi muri iminsi hari ikeka umuntu yoba afise amamiliyaridi 200 mu nzi we wenyene ni kumwe mu begereye ibiro by'umukuru w'igihugu washikiriza ibijyanye n'ababika amafaranga mu mazu na president Evariste Ndayishimiye amaze iminsi avyijogota mu kwezi kwa gatatu guheze yagamishije abayatunze mu nzu ko ashobora guhindura inoti z'u Burundi bagasigara muri kabaza aha yari mu masengesho yari yatunganijwe n'inama nshingamateka na nkinguzamateka biri hamwe
kubera gusirihera abantu bagiye bakavagura ahantu badasikaniza barabirunda mu nzi wabo
mose mwasanzwe ibyo bihara nabigize ibipapuro niho muzovyemera
nzabigira ibipapuro
yajane muri banki ya serikare bana
kuko mose n'isaha ntawo muzi wagiye ku isoko uzotaha muhira usaga ibihara n'ibipapuro
cyangwa ngira umusako
ijwi rya Amerika ryashatse kumenya niba iri sako ajya ofatwa nko guhagurukira abarya ibiturire bo ku nzego zo hejuru no kurwanya kudahana mu Burundi nk'uko president Ndayishimiye yaziyemeje yakija ku butegetsi mu 2020 maze rihamagara umunyamategeko Dieudonne bashiraho ishize akurikirana ibibazo by'u Burundi kuva kiri mu nani z'abanyeshuri muri kaminuza
bishobora kubamo amayira abiri imwe ushobora gusanga koko buba bahereye ku mukuru bakabandanya canke naho ugasanga ni bihangange biriko bipfa ubutegetsi ariko atantumbero yo kugwanya bakaboko koko irimo mu Burundi abantu bari muri politique babona umengo baje guhiganwa mu gutunga ubutunzi budasobanutse
netse bashyiraho ishize avuga ko icyangombwa ari ukubahiriza amategeko kuri bose amakuru y'ijwi rya Amerika ryamenye ariko ritabashije gutohoza neza nuko igihe igipolisi n'abakozi yigendereza baja mu Gaseke buye ka Bujumbura arenga iyo mu Bunyoni atariho yarari ariko amasoko yo mu bushikiranganji bw'umutekano yatwemereye iby'amasoko yacu yemeza ko kurugiwe hasigaye amucungera imparurwa ni bake cyane sino kubwira igitigiri cyabo kandi ibisa n'uko atabakeneye yabubakiye akazu hanze kandi niyasohotse ntibamenya ngo aroya hacanke byagenze gute mu ntango z'ukwa cyenda 2022 niho umukuru w'igihugu yasaba inama nshingamateka kumwemerera gusubiriza giturumbuka umushikiranganji wa mbere arenga iyo mu Bunyoni bari bamaranye imyaka ibiri amusubiriza Gervain de la Kobuca bari babisikanije ku mwanya w'ubushikiranganji bw'umutekano nta mvo zigeze zitangwa n'ibiro bya president Ndayishimiye gusa iminsi mike imbere yaho harumvikana mu mvugo z'abo bagabo babiri imvugo zifobetse zo guterana amajambo mbere y'umukenyezi wa Bunyoni yari yagaragaye mu rushengero rw'abakizwa ari kumwe n'umugabo w'i we atanga ishikano wagishimwe agira ati twaheruka guhura n'uyu mukozi w'Imana umutware wanje ari umuministre none ubu ni umushikiranganji wa mbere n'ibiri imbere turabyizeye yari muzamwenyura cyane Alengi yombe bunyoni niwewe nyene kugeru mu Burundi afisipete ya komisari do polisi general lingana na mahashara mugisiri kare bunyoni ya mkishgu ya mabanga menshi ili kuisonga kabaru mshikanganji wa mbele alimwateke tila Burundi bizwi kwa batunze kandi akabigendera mu nyambaro chane chane no mugendera mumiduga izinze chane ahata gerumu tukwe ya masaha nibirato bikozwe mu nzahabu abatari wake wala mwikete kwa fise ya masosiete yimba ubutare muri Kongo no kubayari ivze ya mahera menshi mugihugu aliko ugeru ntarwego rw'ubutungane rwabyerekana umushyiriza manza akizigenza wa Republika Sylvestre Nyandwi yitabye telefone ubwira tubwire neza ibyo byafashwe n'icyatumye yikeka kwa amazu ya bunyoni arimo ibifo by'amafaranga umuvugizi wiwe anyetse bangiricenge niko kuko amaze kuvanwa mu mabanga leta zunze ubumwe za Amerika zamusubije ku bihano zamukuye ko hari mu kwa 12 umwaka uheze ico gihugu ca mbere ca rutura cagirije bunyoni kuba yagize uruhara mu mabi yakomeye niho nyango wajya gateka kazi na muntu mu Burundi rero je buri kaneza
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda tugume mu Burundi abagize imiryango irenga 200 yahitwa Buhina ni muri zone ya Kiyenze komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura baravuga ko barimo birukanwa mu masambu yabo ni inkuru ya Radio Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi turegezwaho na Thierry Vendayishimiye ukorera Kigali mu Rwanda
Urumva rero hirya yeje mu kwindwi 13 bo bimirize kutubomorera kwa mazu tuze mu ibarabara tuyerere
uyu ni umwe mu banyagihugu bavuganye n'isoko ryacu ku mutumba Kiyenzi muri komine ya Kanyosha bataka leta kugira ntibangazwe ngo bave mu matongo yabo bagize imijyango irenga 200 ikomoka kuwitwa Ntakarenga Umworo yo ku mutumba Kiyenzi muri komine ya Kanyosha ivuga ko yatanguye kuburana urubanze rw'amatongo babayemwo n'uwitwa Kava Mahanga mu 1997 77 muri kino gihe iriko yiyamiriza ingingo sentare yo mu Kabezi yaciye mu mwaka w'2012 yuko bimuka mu matongo babayemwo
urumva rero higeze mu kwindwi 13 bo bimirize kutubomorera kwa mazu tuze mu ibarabara tuyerere n'acyashyiringo sentare yababarira nti bariko barashubahiriza ibyo bari batugiye ko twetwanza kujya bitera biri muri nyatongo nabyo turiko turajya niwe bariko baza bararura n'imipanga tukazugumira tukarira ubwana buza budufata buza busuririrako utwiri bw'inzara yitoje umusakazi ngaha yari yaririye agacoki hejuru kujya kumukavuga tundasonje byose bararura bidakomeye umuzaniranyo twarakumbagara tukavuga ati nimeze kutwononera ibintu nuko twasaba yuko icyo gihe cyogera tumaze kuronka n'abantu twihura
aba banyagihugu bashobora gutakaza ama hektare 5 y'amatongo ubuseruka iyo miryango ukora 200 tarsise baranyizigiye yidoga avuga ko icigwa cy'ugo rubanza ryabayemo akarenganyo kuko sentare nkuru ya Kabezi yaruciye nabi
Ugo rubanza rugira rutwangaye ni rubanza rwaciwe ntaga cyacapfuye ntakarenga umworo haci hazundi muntu arumenyeshwa rupamwe impaka ivuga ngo ntakarenga umworo araciwe kandi atariwe yabura none kayemwe ndituba barundi twoba mu gihugu cyaca yatukomoka ko yahavukiye muri 33 none ubutuje twogwe tugire gute
banegura amasentare yo mu ntara ya Bujumbura ko yoba yarashizemwo kamwana wa mama mu gucurubanza canke ko yoba yarafumbatishijwe
Uchame kwe tukwane guyengi ishi. Nikuwe kwa tatu kumvirize ngo babande tukumbe kutubura na tube kuyiteri. Kwe tunefu, babuke tukwasiki zuja mugabu.
Kukonda abze mbisho enhara ya Kabezi, niwe ya tumia akate gali kose kawa. Kandi uguru wanza nikuwati ye ni mugati imbiri. Ngo abasi nga nae mugati imbiri babande bakumbiri.
Kuko ejihuri kurabura na numo unhu kasanga yobakurusha ukwangana. Na jambu shobora kujira, usanga ya ageza hafu itanga. Unha jira tingye kuhire gura. Nga kasanga na jambu ufise vivanye aba yamaze gukora wene turire nibyo bituma umuntu arenganwa
isoko ryacu ryaragerageje kurondera sentare inkuru yo mu Kabezi abona bo bakaba barishuye ko atacu ubashoboye kubivuga ko kubera ko basa n'abatacize ya masentare yo muri iyo ntara hageze aho bibaza ko imanza nk'inzo zosubira kuburanishwa ku mugina
umukuzo w'abarundi nagomba kandikira ugwete rudusubiza ku mugina twetuburane nk'uko president yamabivuga ati imanza zananye mu masentare nzigende ku mugina zumvirizwe n'abantu bo kumwasiga baba bazi ubu rero ko tuma rusubira mu mugina ngo amasura gakora kandi amasentare ntasurisha abantu amasentare niyo yamye azingamika abanyagihugu nico gituma abantu bagiye koma
Hagataha kuri uyu wa kabiri imijyango ivuga kuri kirangazwa mu matongo yayo yari ituye umuhuza w'abarundi wonawe amakuru soko ryacu rihabwa n'ababanyagihugu yababwiye ko agiye kwiga ikibazo cabo ari kumwe n'abajeje intwaro muri komine Kanyosha isoko gijwe rya Amerika ryarondeye kandi umujyango wa kava mahanga uburana niyo mijyango ivuga ko iri kiromogwa umwishura ko utavugira ku maradio imyaka 45 iraheze urubanza rw'iyi mijyango yo muri komine Kanyosha ruriko ruraburanywa ibice birenga 90% by'imanza ziri mu masentare na matati ya matongo ibintu biruko mu gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamayidogeye ubutungane ko budakora neza harimo no kudindiza imanza.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Cyrive Ndayishimiye urakoze. Mu Burundi kandi ishyaka CNL ritavuga rumwe na guverinoma riremeza ko leta ifite umugambi wo kurihagarika burundu. Umuyobozi waryo Depite Agaton Rwasa atanga urugero rw'ukuntu leta ibabuza kugira amakoraniro nk'iryari riteganijwe ku wa gatanu w'icyumweru gishize. Agaton Rwasa araganira na Diane Nini Nahazwe.
Igikorwa twari kugikora itariki 14 ku mugoroba w'itariki 10 nyuma y'isaha 12 umuyobozi mukuru mu bushikiranganji aratelefona amenyesha yuko icyo gikorwa kidashoboka ngo kubera hari ikosa mu rwandiko twabarondikiye. Hanyuma ndabaza nti none ko mbwiye ko hari ikosa rekaho ndabikosore hanyuma ndabazanire ibikosoye ntangira kabisa.
Iryo kosa babamenyesheje muragemera ko ryarimo ryari ryahe muri iryo kete mwarungikiye ubushikiranganje
bw'ubujeje twavuze itariki mugabo ko batutavuze itariki nabyo nyine nawe bakurikije uko amategeko avuga mu gihe byanditse mu itegeko yuko igihugu kimenyesha amasaha 72 imbere yuko kiba ibyo nabo nyine bari kubona yuko kubikosora ko byari ikintu gitoyi cyane nuko twahavuye twumva yuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDF-FDD uri ku butegetsi ari nawe utwara ubwo bushikiranganje bavuga yuko mu mezi abiri ngo SNL ngo itaba ngo itakibaho ngo itaba yayihejeje nibaza yuko bakoreye kuri ibyo aho gukorera ku by'amategeko ategekanya.
Kuki mutarungitse ikete rishasha ngo bapfume banka byamaze gushika muri ubwo bushikiranganje?
Amasaha yararenze yamamaganye amasaha 12 z'umugoroba igikorwa gitekeranijwe bukeye isaha 8. Cyakora uwo bwo tugende twaciye tubandikira bukeye twaranditse ikete twarabijanye tubaha irindi sango turarindiriye nabo nimba batazorindira ku munota wa nyuma ngo batubwire yuko naho bidashoboka kumva bashobora kurondera by'ibyitwazo nyine nk'ukunduko.
Hari ivyo mwari muciye ku masonga mu kanya muvuga ngo hari umugambi woba uhari wo gufuta senela. Uwo mugambi amakuru mu bifise ko muyakurahe ibyemezo bikabivya?
Amakuru tuyakura mu makoraniro bigo barakora hirya no hino amadiskura amajambo avugwa n'uwo mutegetsi w'uwo mugambi. Tukabona rero ku mbuga n'imyifato za bamwe bamwe mu ndongozi bikaziteye amakenga turaje ku mbuga n'agahitiye abantu bihaye kwandika bakagenda bataka ubushikiranganje ngo ibintu biracika mu mugambwe kandi akayicika. Ibyo byose tubona rero bifitanye isano rero n'ayo majambo umutegetsi agenda aravuga bikadutera amakenga. Rero n'iyo myifato rero bamwe bamwe rero mu ntwaro bashya bagaca bagira cyane ibyo tubona hirya no hino byo gufungira abantu ubusa kubarema intandiriza kubomora amapermanase n'ibindi tubona neza yuko babifiteyo bitumbera.
Imvugo iri muri CNL isa nk'iyo umenga iranyuranye gato n'imvugo ivugwa n'abategetsi bari ku rubuga ndetse namwe mashyaka hamwe avuga ati hariho intambwe yo barabaye. Agaton Rwasa, umuntu yofatiki akareka kuki kubera mu gihugu imbere ku rubuga rwa politiki mu by'ukwigenga kw'imigambwe n'abatandukanye mu batavuga rumwe na leta mu iyo migambwe?
Urumva hari imvugo y'abategetsi bo hejuru wumva ko ari imvugo nziza naramwe bamwe rero usanga bavuga nyine imvugo nyine wumva nyine yuko ari nk'igukabura nyine abagomba kudukorera ibitari byo ugacubona n'imyifato y'abatware bamwe bamwe hariya hasi. Yego mu mvugo y'abategetsi bamwe bamwe iterambere ryo bari hari harira mugabo ku rubuge ibyo duca tubona bica bigwiza n'ubusa ya mvugo.
Mu mezi abiri gusa ubutegetsi bushasha buziba burumanije imyaka itatu ramutswa igihugu cy'u Burundi ni hafi gice ca manda ubwo butegetsi bwemerewe kuzogira ya mbere. Byifashe gute muri iyo myaka itatu? Aha turavuga ku kibazo cy'ubutunzi hari imaze iminsi bivugwa na Kizigenza w'ico gihugu avuga ko atamurundi akenye kandi ico gihugu kiri mu vya mbere bitunze muri SNL mubibona gutyo hanyuma muri ico kiringo c'imyaka 3 ho amanota ngana gute muri ko muratanga
kintu twabonye n'ukumenga ubutegetsi ntibuzyo buri ko buraja menga no gutabatora nta kintu bavuga bati twishinze kuzokora iki muri iki kiringo tubone yuko carangutse by'ukuri kucyo muvuze kijyanye n'ubutunzi ubukene bwo buragute kandi bigaragarira ku isoko rero dufate nk'akarorero umuntu yahembwe 100,000 by'amafaranga y'amarundi mu mwaka w'2022 kugira ino munsi ahembwa yo nyene nta n'amafaranga 10 bamwongeye mugabo kuva icyo gihe cy'umwaka w'2022 dufate nk'ikiro kibiharage cyagugwa amafaranga amajana 9 cyazinze gose ku 200,200 uyu munsi igwa 300,500 n'4,000 wumva kuri wa mushahara atacyo wiyongereye ku 100,000 cyajana 200 wumva uyu muntu ashobora kubaho ukwezi kose abeshijeho na wa mushahara kuvuga ngo igihugu cy'u Burundi kiratunze iyo ni imvugo novuga nti ni imvugo y'abanyepolitike mugabo kumburiye bo babona ibyo bafite akibaza ngo bose barabifite none ko bavanga u Burundi batunze ko badushora ibintu bingana iki mu mahanga
ariko aravuga ko adashigikiye aravuga ko adashigikiye cyane abaja kudandaza no kubitwara hanze ngira aheraho ariho
none ko u Burundi atari zinga hari ibyo dukeneye mu mahanga nkuko hari ibyo dukeneye kuba twoshora mu mahanga kugira ngo natwe turonke amafaranga yo gusoma ibyo tudashobora kuronka ngaho iwacu
Honorable Agaton Rwasamu ramutwa umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi twashimire kuri kano kanya mu hayiju rya Amerika.
Natwe turabakengurukiye mugire ibihe byiza.
Ijya hirya ariko mada niki winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwe bugo
yego rata urumunya rusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko abirasi bimuhumura gamana
shofe wenda banashaka kuri wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwe tu ni bugo
ndi bugo
wiki n'ukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapa papa
Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayivugaho na
La Benevolencia Grola.
Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ishami rishinzwe kurwanya ruswa muri Uganda riravuga ko ryashyizeho ingamba nshyashya zo kurwanya ruswa n'inyerezwa ry'umutungo w'abaturage. Iri shami rya leta riravuga ko ruswa muri iki gihugu itazihanganirwa na gato. Perezida Museveni wa Uganda yahamagariye abaturage kutishora mu bikorwa bya ruswa, kunyereza ibya rubanda n'ibindi bikorwa bibi. Ni nyuma yaho Mary Goretti Kitutu, ministre ushinzwe iterambere ry'intara ya Karamoja mu burasirazuba bwa Uganda, ashinjwe kunyereza amabati yaragenewe abazahajwe n'ibiza muri iriya ntara nyine ya Karamoja. Abanenga ubutegetsi bwa Uganda baravuga ko leta idakora ibihagije ngo irandure ruswa mu gihugu, ariko abashyigikiye leta bo babona ko imaze gutera intambwe muri uru rugendo. Avugana na mugenzi wacu Peter Clote wo mu ishami ry'icyongereza ry'ijwi rya Amerika, umugenzuzi wa leta muri Uganda Betty Kamya yavuze ko bafashe izindi ngamba nshya zo kurwanya ruswa nini. Ijwi rya Geoffrey Mutagoma.
We have put in a new dimension, and that is the dimension of
aragira ati twashyizeho ingamba nshya zo guhamagarira abaturage bose kwinjira muri uru rugamba kubera ko dushaka ko urubu rwa rubanda kuko rwaba urw'itsinda ry'abantu bake binjijuke, abakozi mu nzego runaka, imiryango itegamiye kuri leta cyangwa abaterankunga. Yari intambara irwanwa na rubanda, basobanukirwa ko ari bo ruswa igiraho ingaruka, bazi ko ituma imirimo ibagenerwa ikorwa nabi. Iyo rero bamaze gusobanukirwa izo ngaruka mbi, bahagurukira urwo rugamba.
So when people understand that corruption actually hurts them, that they are the victims of corruption, then people will join the war against corruption.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nahangaha aya makuru ahumurije ariko mbibutse ko mu Burundi polisi n'ibiro by'iperereza bazindutse basaka ingo z'uwahoze ari ministri w'intebe Alain Guillaume Bunyoni i Bujumbura, umurwa mukuru w'ubutunzi, no mu ntare ya Rutana mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'igihugu. Bashakaga amafaranga yaba atunze ari menshi ariko ayafite ku buryo bunyuranyije n'amategeko. Maze rero ndabashimiye cyane mwese uko mungana, mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mugire umugoroba mwiza, murakarama.